ngaha musoko umuntu yaza yari rafatiri yangingo kuriya amerewe neza ntabwo nzi amagorwa abantu bo ngaha hanze bagowe aha hanze hari ubukene
barabandi badushira turonderera ubuzima
iyo ni imyidogo y'abanyagihugu ngaho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bose bari mu mwiheburo wo kuba babujijwe gusubira kudandariza mu bice byose biri ku nkengera z'isoko kandi ariho hari habatunze n'imiryango yabo ingingo yo guhagarika habo badandariza muri ico kibanza yasohowe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange ibicishije muri meri ya Bujumbura itangazo ribimenyesha ryasinywe ko n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana kugenekerezo rya 2022 ku kwezi kwa 11 uyu mwaka rigatangura gushirwa mu ngiro kuri uyu wa gatanu itariki 2024 abahagaritswe n'abahora badandariza ibintu byo kurya ku buryo abakorera mu bice bitandukanye by'igisagara bahaca batashe bakabanza bagasuma ibyo baja kwihereza abahora bakorera twavuganye uko niko batwiganiye
twakenyeza cyane atwe twasanga twaranga hanya aho tusuko nkuru ya Bujumbura kashino hari hatutunze niho twakora karashyo k'abana
none aba bana bade ntaje guhangayika ngaha samara yo kujya mu isoko nkuru
aba bakenyezi twayaze nabo basigura ko bari batunze imiryango yabo abana bakiga kuri ubu bakabona ko ari ukubavuna amaboko
bakatubwira ko akazi kabuze dukwiriye kwironderera icyo dukora cyaduteza imbere turakirondera bakatuvuna amaboko batureke twihangayikire naho batatubuza n'inzara yonyine izatwireme
banavuga ko ingingo y'umukuru w'igihugu ivuga ngo umunwa wose uronka ibyujya umufuko wose uronka amafaranga bari kubayuburizamwo kuko abo badandaza bato bato atabundi buzi bafise baca baja gukora
ngiye nkankaronka ibyo bitanu ntegerezwa kurya bibiri ibindi bibiri nkabibika ku gihugu ubukene bumwe bubi iyi kiba kibiharage kigeze ku 400 ikiba kimuceri 500 ni benshi bahejeje amashuri babuze akazi bari ngaha mu ibarabara
ikindi bavuga ni uko iyo ngingo imaze gufatwa leta yari guca ibereka ahandi baja gukorera ndetse bakanahabwa n'umwanya ukwiye wo kwitegura none gushika ubu akaba atahandi bafiseho kuja
iyo biba vyiza bakabiteguza hano ukwezi kuba camezabiri amatungo nandi twongera dukorera
ntabuvuye n'ukuri natugira ikigo ngo araba ahandi yodushira
mwomenya ko iruhande y'ico kibanza cegereye hahoze isoko nkuru ya Bujumbura ariho hasanzwe habarizwa igituro gikuru c'amamodoka yunguruza abantu n'ibintu baja hirya no hino mu makaritiye agize igisagara ca Bujumbura hari kandi n'amamangazini ahakikije ibyo bindi bihakorerwa naca ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura cabivuze ko ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Gabriel Rufyiri atwara ishirahamwe Oricom akaba ari no mu bakurikiranira hafi ikibazo c'iryo soko ryahiye rigatokombera kubwiwe avuga ko bitari bikwiye ko hari igikorwa na kimwe gikorerwa aho hantu kuko ibyahahiriye birimo ibyuma bitandukanye bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu
nyinshi nyayo niyo gukura isoko niyo nyinshi ya mbere nyayo yo gukingira amagara y'abantu urazi ibintu nk'ibyo ingaruka mbi nshya tubone kubwo nyene ni ibintu biba mu gihe icyo kibabonye kandi bakora abantu batarazi utuntu bagashaka kugeza aho amavisi bakaba batonyishije
Gabriel Rufyiri avuga kandi ko icyari gikwiye ari ukwimura abantu bose bahegereye n'amabisi adasigaye inyuma isoko rigakuburwa mu gukingira ubuzima bw'abantu ku kibazo cyabo bahora bahadandarira birukanywe Rufyiri asaba leta ko yobarabira aho bakorera ariko kandi akerekana ko kuhabakura ari ugukingira ubuzima bwabo imvo nyamukuru yo guhagarika abo bahora badandariza mu bibanza byegereye ahahoze isoko ya Bujumbura itangazo ryasohotse ryerekana ko ari ikibazo cy'umutekano hamwe n'isuku rike ryibonekeza muri ibyo bibanza abategerezwa gukurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara ajejwe ibibazo by'umutekano musitaneri wa komine Mukaza ubujejwe igipolisi mu gisagara cya Bujumbura hamwe n'ubujejwe uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara twabibutsa ku isoko nkuru yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yahira tokombera ku igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 gushika bakaba atabikorwa byo kuryubaka birahibonekeza imyanda y'ibyahiriyeyo byose iracarimwo imyaka 10 igiye kurumana Thierry Ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.